ni radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Radio ijwi rya Amerika mu Burundi muratwumvira ku mirongo migufi kuri metero 25, 31 na 41, naho mu Rwanda turi kuri FM 104.3. Mwabonye bucya nshuti zacu, ni Thomas Kamirindo basuhuza. Mu Burundi abacuruzi bo mu isoko rya Ruvumera mu mujyi wa Bujumbura ejo kuwa mbere bahagaritse imirimo yabo.
Nimeze cyisamire ku kwezi watukura he. Ko uri ya bemiro no gusinzira kuva baje ntiturasubira gusinzira.
None wumva nciye banduje ibihumajana na 50. N'umutahe mfise ndushika miliyoni 2.
Aba ni bamwe mu bacururiza mu isoko rya Ruvumera mu mujyi wa Bujumbura, umurwa mukuru w'ubukungu w'u Burundi. Mu Burundi kandi ishyirahamwe ONLCT Ouwe Ton Frère rirwanya ubucuruzi bwa kiremwa muntu riremeza ko mu mwaka ushize w'2022 abana barenga 3,000 bagurishijwe mu bihugu by'abaturanye. Naho muri Nigeri abasirikare bakoze kudeta barimo barata muri yombi abategetsi bo muri guverinoma bahiritse. Igihugu cya Haiti cyo kishimiye ko Kenya yemeye kuzayobora umutwe w'ingabo mpuzamahanga uzajyayo kugarura amahoro. Aya makuru rero turayarambura mu kanya, mugume hafi. Muri Niger, abasirikare baherutse gukora kudeta barimo barata muri yombi abategetsi bo muri guverinoma bahiritse, ejo bafunze abari abaminisitiri babiri, Fidele Niyongabo.
Abasirikare bafashe ubutegetsi muri Niger bahagaritse umukuru w'umugambwe uri ku butegetsi umushikiranganje ajejwe ubutare n'ujejwe ibitoro Mahamadou Sani Mahamadou, asanzwe ari umuhungu wahoze ari president Issoufou Mahamadou. Umushikiranganje w'intwaro yo hagati n'ugutwara abantu n'ibintu n'icegera ciwe baza baratawe mu mvuto. Umugambwe uri ku butegetsi watangaje ko ihagarikwa ryabo bategetsi vyerekana ingendo y'igitugu yabayoboye abakoze kudeta muri Niger. Wasavye abanyagihugu kuja hamwe bagakingira demokrasi ihagarikwa ryabo bategetsi ryatangajwe umunsi umwe inyuma y'uko president wa Chad Mahamad Idriss Deby ashitse muri Niger kugerageza guhuza abakoze kudeta na leta yatembagajwe. Kudeta muri Niger ikurikiye izakozwe n'abasirikare mu bihugu bibanye vya Mali na Burkina Faso mu kiringo c'imyaka 2 irangiye. Ivyo bihugu vyombi vyateye ihengamira ku Rusiya nk'igihugu bicuditse. Abakoze kudeta muri Niger babuze ko batembagaje president Mohamed Bazoum kubera ubuyobozi bwiwe bubi hamwe n'ishavu ryerekanywe n'abanyagihugu ku kugene leta yiwe yavyifashemwo ku vyerekeye ibibazo vy'umutekano vyatewe n'intagondwa z'abayisilamu.
Ijwi rya Amerika, aba basirikare bakoze kudeta muri Nigeri baremeza kandi ku Bufaransa burimo butegura kubatera kugira ngo bubohoze President Mohamed Bazoum banasubizeho leta ye. Fidele Niyonga barakomeza.
Ubushikiranganje bujejwe imigenderanire bw'u Bufaransa ntibwemeje canke ngo buhakane ivyo vyagirizo. Yamara leta y'u Bufaransa yemera ko Bazoum ariwe mutegetsi yemewe w'igihugu ca Niger. Leta y'u Bufaransa ishimikiye ku vyerekeye gukingira abanyagihugu bayo n'inyungu zayo muri ico gihugu. Umuryango w'ubumwe bwa Afrika n'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU hamwe n'ibindi bihugu bikomakomeye harimwo u Bufaransa vyari yamirije ingingo y'abasirikare gutembagaza leta yavuye mu matora muri Niger. Amakuru yerekeye imigambi y'u Bufaransa abaye umunsi umwe nyuma y'uko ishyirahamwe ryo gufashanya mu vy'ubutunzi ry'ibihugu vyo muri Afrika mu burengero CEDEAO rifatiye ibihano abasirikare bakoze kudeta muri Niger. Ryaratangaje ko rishobora kurekurira ikoreshwa ry'inguvu za gisirikare mu ntumbero yo gusubiza Bazoum ku butegetsi. Abasirikare bafashe ubutegetsi bari bagabishije imbere yaho abanyamahanga boba bariko bategura ibitero ivyo arivyo vyose bigenewe kubohoza Bazoum, mu kuvuga ko vyovamwo iseseka ry'amaraso n'akajagari. Perezida wa Chad Mahamad Idriss Deby yaragiye muri Niger mu mpera z'indwi turangije kugerageza kuba umuhuza. Yatangaje ko yabonanye na Bazoum n'umukuru w'abasirikare bakoze kudeta General Abdulrahman Tiani mu kigoro ko kuraba uburyo bwo gutorera inyishu ikiye mu mahoro kubiriko bibera ni Niger. Yamara nta birenga ngaho yatangaje.
Uburusiya bwongereye ibitero bya misile muri Ukraine kubera ko nayo igaba ibitero ku butaka bw'Uburusiya. Fidele Niyongabo.
Umushikiranganje ajejwe ukwivuna abansi w'Uburusiya Sergei Shoigu yatangaje ko kubera Ukraine yananiwe mu bitero vyayo vyo gusubira kwigarurira ibice igihugu cyo cyafashe yikishimikira cyane cyane kuvyerekeye gukora ibitero by'iterabwoba mu bibanza by'igisivile. Uburusiya ku munsi w'Imana urangiye bwatangaje ko bwasambuye indege zitagira abadereva bita drone za Ukraine zari zije gukora ibitero ku mugwa mukuru Moscou no mu kigobe cya Crimea Uburusiya bwigaruriye mu mwaka w'2014. Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky yatangaje ko ingwano yagarutse ku butaka bw'u Burusiya ko uko ariko ibintu byari kugenda mushikiranganda je rw'ukwivuna abansi w'Uburusiya Sergei Shoigu yatangaje ko igisirikare cyafashe ingingo kurushiriza zigenewe kwikingira ibitero biturutse mu kirere no mu mazi abategetsi b'Uburusiya batangaje ko ibitero by'indege zitagira abadereva za drone Ukraine yerutse gukora ku mugwa mukuru Moscow ari igikorwa cyo kwiheba kubera Ukraine iri kiratsindwa ku rugamba
Mukomeje kumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda mudusange no kuri YouTube na Facebook kuri VOA radio yacu no kuri internet ku rubuga www.radioyacu.voa.com naho mukurikire aya makuru uko tuyabagezaho Amakuru y'ibiyaga bigari. Mu Burundi abacuruzi bo mu isoko rya Ruvumera mu mujyi wa Bujumbura ejo kuwa mbere bahagaritse imirimo yabo barakajwe n'icyemezo cya leta cyo kuzamura cyane ibiciro by'ibibanza bakoreramo. Cherive ndayishimiye aratubwiriye inkuru.
Aba badandaza bo mu isoko ya Ruvumera bazindutse berekana akababaro kabo kuri uyu wa mbere. Bavuga ko bababajwe cyane n'ingingo ya leta yafashwe batabizi.
Kabaro dufise uharuye n'ibihumbi 14. Kwa hora tuyiha ugacho harura ibihumbi amajana na 50 shira ku mapuro santaje nawo turi abene igihugu tukize turumva igiharuro cy'amafaranga n'agacamu cyo kumwene igihe n'ukuri ngaha mu isoko isoko yo ngaha indani nitwe g'abanyesoko twayibakishije iki nitwe twayifisofye amahera y'aya matore yiki n'ikuduza hejuru Kwa kutubisofti. Munga vuleta. Ngo. Niso kaya leta.
Kwa hivyo kutuzora turi ya sisa mili. Mwuyo anza pijo haanzi. Sisa mili wa shaku usa anganano mutayu milioni zibirifisi. Nunizo sisa mili kukwetu watukura hei. Kwa uru ya bemiro. Nogu sindila kupabaje ni tulazira kusindila. Mwuragumayu.
Uyu mudandaza nawe avuga ko yahora ari amafaranga 100,000 kuri ubu bakaba bamudugirije ko ayashika 250,000
ajewe ho ndi 100,000 upfuye none wumva nciye banduje 250,000 ndo n'umutahe mfise ndushika miliyoni 2
Ingingo yo kuduza igiciro gishasha ku mafaranga bahora bariha ku bibanza bakoreramo mu masoko atandukanye ari mu gisagara cha Bujumbura yafashwe mu mpera z'indwi iheze abo badandaza bahagaritse imirimo yabo bavuga ko bari kubanza gukoreshwa inama mbere y'uko ishirwa mu bikogwa
bategerezwa kutugirisha inama bakatubwira ibibazo biri mu isoko hama natwe tukagira icyo tuvuze
byo babyiza baje bakabona umumwe wese ikibazo afise bakabona ibyo bintu byumvira ko bishoboka cyangwa bidashoboka
leta yoza ikumvikana n'abanyesoko ikaraba none ni leta mbyeyi ikaraba abanyagihugu ngene bameze bato bato kuko nitwebwe leta ishingiye karambwe leta tugabanya mu mayi
bifuza kwiyongera ibanze guhagarikwa hakaba ibiganiro hagati y'abadandaza na leta
twabona yuko n'ukuri batubara subiramo ibyo byo banditse bagahindura kuba kubaho nako kukabisa naho twayakuza kubera ko benshi babayeho badandaza kandi leta yayo ningana usanga abantu bafite imitayi mitoya nayo mumara afite umutayi muto yari hari amafaranga yakuyeho
twebwe rero nk'abene gihugu icyo dusaba leta n'ikigo OBR dusaba yuko ingingo bafashe yo kuduza amakori yobangirwa hama bakaza bakatugirisha inama tukagira ingingo dufunditse
ubushikiranganze bw'intwaro yo hagati mu gihugu bwateye busohora itangazo kuri uyu wa mbere nyene buvuga ko bugiye gusubira kwiga kuri iyo ngingo umushikiranganze Martin Niteretse atwara ubwo bushikiranganze yatangaje ko ibyo biharuro bigiye gusubirwamwo
tumaze dukurikiranira hafi nyidogo y'abenegihugu cyane cyane abadandaza bo masoko yo mu gisagara cya Bujumbura amasoko ya leta nyidogo cyane cyane ufatiye ko amafaranga yaradugijwe ku rugero rudasanzwe ubushikiranganze bw'intwaro hagati ya perezida n'umutekano gafasha umwanya wo gukurikirana hafi ibyo bibazo cyane cyane mu midogo turiho turagira umwihwezo twasanze biharuro bisubiramo neza kugira abavuga ko badugirijwe cyane babiharure neza barabe igishoboka kugira urudandaza rusubire rube neza atamwidogo
umushikiranganze yanamenyesheje ko hari ubundi buriganya basanze bwarakorewe mu bibanza byatanzwe mu masoko bikozwe n'inzego zo mu buyobozi
twasanze rero ikibazo cya mbere ubwo budandarizo bwafashwe n'abantu atarabatanga atafikuri abantu wasanga bafise ishobajejwe haba mu ntwaro cyangwa mu bindi bisata byo bose abafisi jambo ugasanga niyo baciye bihagira ibyo bibanza bene kudandaza bagashobora kugenda gukota aba bapangaye ibyo rero nuve gito twasanze bwarabaye aho indongozi hakutunganiza abene gihugu wasanga ribanza kwitunganiza
abo badandaza bavuga kandi ko guhagarika imirimo yabo Bujumbura bizokogwa no mu yandi masoko hamwe atagihindutse mu ngingo zafashwe ubuyobozi bw'igisagara cha Bujumbura buvuga ko iyo ngingo yari yafashwe n'uburongozi bw'igihugu kubera ko nubundi ikigo OBR ariko kijeje kwegeranya amafaranga yose y'igihugu mwiherije kwegeranya y'abaturuzi kizoca kironsa meri ya Bujumbura ayo gukoresha gusa mu bijanye no gutunganya no kubungabunga amasoko ya kijambere yubatswe na leta nta bitigira ibihari by'amafaranga yinjizwa n'amasoko mu gisagara cy'ubutunzi cha Bujumbura leta irashira habona Cherive ndayishimiye ijwi ry'Amerika Kigali
tukiri mu Burundi ishyirahamwe ONLCT uwe ton frère rirwanya ubucuruzi bwa kiremwa muntu riremeza ko mu mwaka ushize w'ibihumbi 2022 abana barenga ibihumbi bitatu bagurishijwe mu bihugu by'abaturanyi nka Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na Tanzania Eloge Wilika neza yadusomeye icyegeranyo cya ONLCT uwe ton frère
Iyo shyirahamwe rivuga ko abo bana baturuka mu ntara z'umanuko ubuseruko n'uburengero hamwe n'uburaruko ubuseruko n'uburaruko zose hamwe n'intara 10 nazo ni cyankuzo ruyigi mu yinga rutana makamba rumonge igisagara cy'ubutunzi Bujumbura intara ya Bujumbura hamwe na Cibitoke na Bubanza Prime Barubuke umukuru wa ONSCT wa ton frère avuga ko amatohoza ishyirahamwe ryo ryakoze yerekana ko urucuruzwa rw'abantu rukiri impamo mu Burundi kandi ruguma rwiyongera ku murindi uteye akoba
umwa ka 2022 abana barenga bitatu na 62 baratwawe nk'inyagano mu bihugu bya Tanzania n'ibihugu cya Congo aho onye muri bihugu cya Tanzania tukaba dusanga ariho hacanyweyo abana benshi cyane abana bose hamwe rero batwawe nk'inyagano mu gihugu cya Tanzania bashika 186,000 bose hamwe bakaba ari bice 58% n'uduce 98% kw'ijana
iryo shyirahamwe rivuga ko ubukene bwo mu miryango ahanini ari bwo butuma byorohera abakora ubucuruzi rw'abana kubaresha ariko si abana gusa ubukene bwomora n'abakuze n'icyo kimwe Emmanuel Sakubu yasuhukiye muri kibi umanuko yizeye ubukiriro ariko siko yabisanze amaze kuva muri komine Gihanga mu ntara ya Bubanza yaganiriye n'umumenyesha makuru Bedatse Ngabo w'ijwi rya Amerika akorera ibuvira
iyo tugiye guca ingero baradufata abasoda b'abakongomani bakajya kudufunga no kudukubita bakadukubita aha rero twebwe inzara igira twikire hano kandi turanyagire ko hano badufunga ngo nuko turi abarundi ngo nta burenganzira dufise ngo kuza guca ingero
wowe bigeze bagufunga
oya hari abo afashariko
abyeyi batari bake naha abana babo batarajanwa kugurishwa bemeza ko babaye birara bitewe n'ubukene barimwo umukenyezi wo kumurwa mukuru wa politike Gitega yabwije ubya Amerika ko abana bataye ishuri kubera ubukene kuri we nta kazoza kababona
yavuze inkuru kizigoza abana barahebye amashuri haje ni hereka abana barabaye abatimbaye kumbo y'uburyo bw'ingene babaho
eka nabandi bavyeyi bo mu ntara z'uburaruko bushi burengero biganijwe ubya Amerika ko ubukene bw'unyurwa n'iduzwa ry'ibiciro bigatuma haba umwiheburo mu bantu
barajyaguye
bararushe harageze aho twifuza komoka tutagira iyo tuja
bibwe bishobora kuzohera mu minsi nayo kuvuga ngo umuntu ngo yamane ibihumbi cyo mu mufuko ntibikunda
bariho kabisa bariho bararinzani nka benshi muri iki gihe tugezemo
nagira abantu ubuhutu baryamikisha imboni
arikusanga abantu bariko barapfa kandi ugasanga bishwe n'inzara
barubukeye yahamagarira ubutungane guhasha abakora urudandazwa rw'abana
mu kubicisha mu nzira zo gukomeza cyane cyane ijya nyabone abajejwe intwaro abajejwe ubutungane hamwe n'abajejwe umutekano n'abenegihugu amasentare n'amaparike ayegamiye leta y'Uburundi yategeka guhagurukira hamwe kugira ngo by'ukuri ashobore guhasha no guhana yivuye inyuma urudandazwa rw'abantu
izake niyo nizigiye umunyamabanga mukuru wa komine Bugenyuzi ahamaze igihe hacishwa abana bajyanwa muri Tanzania gako atamuwe kubafatwa abacuruza abana
barahanwa cyane kose kuko ntibinahora biheteranga kuko barakorerwa amadosiye mu gipolisi abapeje babijejwe ayo madosiye bakabandanya muri park urumva yuko baheza bagahanwa nyene birumvikana
mushyiramo soje paye rihanya agateka k'abana mugabo basanga hanyu izindi mvo hejuru y'ubukene zituma abana baja mu irinde ry'ugurishwa David Ninganza n'icegera cy'umukuru waryo
ubonagera hamye ibihano de sanction communautaire ibyo twita mise en quarantaine umuntu bakamucira umukenye ntasubire mu bantu ntase kwicara abantu bari batiwe barahemutse ku bantu abantu bari mu ibarabara abantu barabataye ntiwicare mu bantu ntufate ijambo nivyo dukwe kugarukana mu kibano hanyuma abategetsi nabo bakamenya yuko batayekera igihugu iyo kitagira urwaruka kitagira abana nishoka abajejwe intwaro abajejwe amashengero nico kizosubiza itoto abo bana nico kizosubiza iteka igihugu ko yirugwe bise abana mu barabara kibari gitutse
mu gihe makungu kuri wa mungu yahimbaje umunsi impuza makungu wahariwe kurwanya ucuruzwa rwa kiremwa muntu leta ya Burundi ntatangazo yasohoye kubijanye n'uwo munsi mugabo kubyerekeye ubukene butuma abantu batabakomoka abandi bakemera kugurishwa perezida ndayishimiye yatangaje mu kwezi kwa gatatu mu masengesho n'inzego za leta ko adashoboye kubuhagarika Tuleta wana waja hukulishwa ilgo ujejwe ingo ni migyango muna alichenda zavu za mwa kuheze kwa alabana mwibarabarabara enga bihumbi ndugu ibitewe nubu kena kwa migyango. Kwa kanu heze ya wakabi ndugu yomu nara kayanza mwuraru kwa kiki hugu vani shijwe na senare inara umunyoro wimia kitanu ni hadabu rigi bihumbi majuna vina minongi tanu mwumge. Lagili wanicha hukulisha imi ya waga muli Tanzania mwuka masoko yomu kipolisi na wajeri unwaro ya vzeme lejuja Amerika. Eroje ulikaneza juja Amerika.
Radio Ijwi rya Amerika tujye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ku munsi mpuzamahanga wahariwe umugore w'umunyafurika abagore bo mu ntara za Kivu ya Ruguru na Kivu y'Epfo bavuga ko uburenganzira bwabo butubahirizwa ni inkuru ya Jimmy Shukrani bakomera
Isanganyamatsiko yateguwe ku rwego rw'igihugu kuri uyu munsi yagira giti mugore haranira uburenganzira bwawe kukurashoboye naho ku rwego rw'intara ya Kivu ya Ruguru insanganyamatsiko yagira giti twese hamwe guharanira uburenganzira bw'umugore no kurwanya ihohoterwa iryo ryose ni inshingano ya buri wese ngaho ni mucyo tubirwanye mu bibazo abagore bavuga kubahura nabyo harimo gufatwa ku ngufu no kwicwa cyane mu duce turimo imirwano uyu munsi urimo kwizizwa mu gihe raporo zerekana ko mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo habari urwo abagore barenga 500 bamaze guhitanywa n'intambara zirimo kubera mu gihugu Madamu Neema Serutoki Claudine ni uhagarariye ishyirahamwe rishinzwe kurengera inyungu z'umugore n'umwana muri Congo Prévention pour la défense des droits des femmes et des enfants mu rurimi rw'igifaransa uyu yemeza ko nta byishimo umugore w'umunyafurika yagira mu gihe ariwe kibuga cy'ibikorwa bibi bitandukanye kuri we
hari abagore benshi abapfuye twobarawe na nka 500 tushizeho n'abana kare wabakorewe ibyamfura mbi ni benshi cyane bageze barenze mu 300 kuko hari abo bo tubonaga nabo bandi bajaga barihisha make n'abagore benshi bapfuye kandi banari kuguma kupfa banari kuguma gukorera ibyamfura mbi
kuri we uyu munsi wagakwiye kubo kwifatanya n'abagore bari mu kaga cyane cyane abo mu ntara ya Kivu ya Ruguru bibasiwe n'intambara
umugore buno ndakugarura ibyishimo tujyari muri no mibereho none ugu munsi gwahari wabagore gwaruguru umunsi go kwibuka abo bagore bapfuye muri no ntambara nabandi bakorewe byamfura mbi nabo bagore bari mu nkambi tukagubaharira tukatekereza nimba hari wenda bizaba neza tugizute nanga wenda hari tukibutsa na guverinema mu byo yokora kugira tubeho neza
ingero ni nyinshi ku bagore bibasirwa niho hoterwa muri Congo abandi bahura n'ibi bibazo ni bamwe mu bagore bakora akazi ko mu rugo bavuga ko bahohoterwa mu buryo butandukanye n'abakoresha babo hano mu mujyi wa Goma abo radijwe rya Amerika ryavugishije bagize bati
hakiza mfanya kazi masiku za azishimilike
uburenganzira bw'abagore bakora akazi ko mu ngo ntabwo bwubahirizwa habe na gato usanga basuzugurwa uko babonye njyewe hari ahantu nakoraga mu minsi yashize ubwo bose ansaba yuko turyamana ndabyanga maze kubyanga mfata ku gahato kuko nta hantu nagombye kumurega bibaye bityo rero yanteye inda maze kuntera inda mbura ukuntu nabigenza ahitamo no kunyirukana ubwo rero abo bana nibo bahagirira ingaruka
victime kukosenye hakuju
mitera kazi ngufu w'umwishyirahamwe ifedo kiri haranira uburenganzira bw'abakozi bo mu rugo yemeza ko imibare y'abagore bafatwa ku ngufu bakora akazi ko mu rugo yiyongera umunsi ku wundi abakozi bo mu rugo bahura n'ibibazo byinshi cyane cyane muri iki kinyejana turimo ubu twabaruye byibuze abagore n'abakobwa bane bafatwa ku ngufu buri munsi kandi ikibabaje ni ukuntu abakoresha baba aribo bakora ibikorwa nk'ibyo iyo mibare twayimenye mu bushakashatsi bwakozwe hano mu mujyi wa Goma gusa ubwo urumva mu byaro no mu yindi mijyi igize intara ya Kivu ya Ruguru ibikorwa nk'ibyo ni byinshi ndetse ari n'abatabona imishahara yabo ibyo biteye agahinda cyane rwose kuko bakoreshwa imibonano mpuzabitsina ku ngufu ubusanzwe muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ntabwo abagore bashyirwa ku mwanya umwe n'abagabo ariko ubu abagore barimo kuzana umuvuduko cyane muri politiki y'igihugu nubwo imyanya yabo ikiri mike cyane nubwo benshi babasuzugura Victoire Hakizimana umunyapolitiki wo muri Kivu ya Ruguru avuga ko abagore bashoboye kurusha bamwe mu bagabo
muri politiki abagore barashoboye nkuko n'abagabo bashoboye uretse ko imbogamizi twe tubona ku ruhande rw'abagore ikiriho surtout muri Afurika nuko abagore bamwe baracyitinya ariko uretse kuyitinya tuzi yuko bafite ububasha nk'ubwo abagabo bafite ngo izo mbogamizi ziveho kandi abagore bagerageze kutinyuka nuko hagombye kuba amahugurwa nk'abayobozi b'igihugu bakajya bategura amahugurwa yo gushiramo abagore babereka yuko ububasha abagabo bafite nabo babufite
imibare yatangaje mu kwezi kwa gatatu gushize ubwo amashyirahamwe atandukanye arengera uburenganzira bw'abagore yagaragaje ko 80% by'abagore bo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo batigirira icyizere cyo kuba bakora akazi gakorwa n'abagabo iyi mibare kandi yahishuye ko 67% muri bo bagira ubushake bwo gukorera igihugu ariko bakagandamizwa n'abagabo ndetse na leta ntibaha umwanya wo kugaragaza ibyo bashoboye ubu muri leta ya Kongo imibare y'abagore bafite imyanya haba muri sena no mu nteko ishinga amategeko iracyari mike cyane ugereranyije n'iy'abagabo Jimmy Shukrani bakomera ijwi rya Amerika Igoma
igihugu cya Haiti ikirwa kiri mu nyanja ya Karayiba cyishimiye ko Kenya yemeye kuzayobora umutwe w'ingabo mpuzamahanga uzajyayo kugarura amahoro Temistocle Mutijima duhe ibindi kuri iyi nkuru
Kuri uyu wa gatandatu ibwo Kenya yatangaje ko yiteguye kohereza abapolisi 1000 bo gufasha mu guhugura no gufasha abagenzi babo b'abanyahaiti mu kurwanya udutsiko tw'abagizi ba nabi twigarurira igice kinini cy'umurwa mukuru Port-au-Prince itangazo ryasohowe na bwana Alfred Mutua minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Kenya rigira riti Kenya yemeye kuyobora umutwe w'ingabo mpuzamahanga muri Haiti Iyo herezwa ry'umutwe w'igipolisi kirangajwe imbere na Kenya risaba manda y'akanama karoni gashinzwe umutekano ndetse no kwemezwa n'abategetsi bo muri Haiti Ako kanama kasabye umunyamabanga mukuru wa Roni Antonio Guterres kukamurikira bitarenze hagati muri uku kwezi kwa munani raporo y'inzira zishoboka mu gukemura ikibazo cyo muri Haiti harimo no koherezayo umutwe w'ubutumwa bwa Roni Abadiplomate ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika bari bamaze igihe bashakisha igihugu cyayobora umutwe w'ingabo mpuzamahanga muri icyo gihugu Minisitiri Mutua yavuze ko mu byumweru bije Kenya izohereza abashinzwe kugenzura uko ubwo butumwa buzakorwa Kenya ifatwa nk'imbonera y'ubutegetsi bugendera kuri demokarasi mu karere ka Afurika y'Uburasirazuba irimo kugira uruhare mu bikorwa byo kugarura amahoro muri ako karere iherereyemo nko mu bihugu bya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na Somalia udutsiko tw'abagizi ba nabi tugenzura igice kingana na 80% by'umurwa mukuru Port-au-Prince kandi byaha by'urugomo birimo gushimuta abantu hagamijwe inshungu mu mafaranga kwiba imodoka gusambanya ku gahato ndetse n'ubujura bwitwaje intwaro birahiganje bitewe n'uko leta idafite ingufu kandi n'inzego zayo z'umutekano zikaba zararengewe iki gihugu gikennye kurusha ibindi mu karere giherereyemo gikomeje guhura n'ibibazo bikomeye by'ubutabazi ibya politiki n'iby'umutekano yaba minisitiri w'intebe wa Haiti Ariel Henry ndetse n'umunyamabanga mukuru wa Roni Antonio Guterres bamaze hafi umwaka basaba ko amahanga yagira icyo akora kugeza ubu nta gihugu cyari cyakagaragaje ubushake bwo kugira icyo gikora Muri Haiti hari ubutumwa bwo kubungabunga amahoro bwa Roni kuva mu 2004 kugeza mu 2017 ariko abakozi babwo baza gutakarizwa icyizere nyuma y'aho icyorezo cyakorera byagaragaye ko cyaturutse ku bakozi ba Roni bakomoka muri Nepal yitanya abagera ku 9,500 muri iki cyumweru Amerika yategetse abakozi ba ambasade yayo muri Haiti batihutirwa hamwe n'imiryango yabo kuva muri icyo gihugu bwangu Ni nyuma yo kuwa kane ushize umuforomokazi w'umunyamerika n'umwana we bashimutiwe muri icyo gihugu nk'uko byatangajwe n'umuryango nterankunga wa gikristu uwo muforomokazi yakoreraga
Muri Sanga ni ikiganiro cy'izi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika
cyo ndi mu ntara y'inga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru.
Muri muri leta ya Colorado leta zunze ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abatumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. kuri kijwi ya Amerika huli hose haba kuri radio kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Tumu duteza matwi ahaniho dushoreje amakuru twari twarabateguriye kuri isaha mbashimiye rwose ko mwahisemo gukurikira radio Ijwi rya Amerika maze rero mugira umunsi mwiza mwari kumwe na Thomas Kamirindi murakarama.
Z'ibijwi rya Amerika. Umwaka urashize tubategurira ikiganiro cy'ubuzima bungabunga ubuzima. Ikiganiro tubagezeho dufatanyije na Flash TV yo mu Rwanda buri wa kane na buri cyumweru. Ku Ijwi rya Amerika gitambuka kuri radio kwa gatatu ndetse no ku mbuga zacu zose. Nimutubwire nyuma y'umwaka icyo kiganiro mwacyakiriye mute cyabafashije iki mu buzima bwanyu mutwandikire mubinyujije ku rubuga rwacu rwa Facebook.